tugende umuhuza bikorwa w'ubisata byose by'ishyirahamwe mpuzamakunguni mu Burundi avuga ko hari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti. Mu biganiro yamenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yerekana ko ONU ifasha Burundi n'atabitegereza amafaranga yashoboye kuvuga, akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro.
Umuntu araraba ahakorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze. Ibi tuvuga ko tubyokariye ubugenga abantu ego mudasa wanjye tuzobikora, ariko naho nyine ikibazo cy'imishahara kidatorewe umuti baduca mu myanya y'intoki.
Ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi n'ikibazo kirahari cy'ingana inama nshingamateka. Umukuru w'urwego Daniel Gerard Ndabirabe yemeza ko bituma haba guterwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu. Yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izakoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko hari abahinga babunyoye. Yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushinganji w'igaga cya leta uko yakoresheje amahera mu mezi atataheze.
Hari n'igihe nibaza ni mbega hoho batoheza babyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikane. Twebwe n'abashingamateka ingorane turazibona. Ikibazo cy'amakompyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonye ejo bundi mu bintu bijyanye na budget program 2023-2024 harabonetse amalacune menshi mu bintu bijyanye n'amakompetanse. Bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijyanye na budget program kugira ngo bishobore gukorwa, ariko byari imparugwa. Umuntu agaca yibaza none umuntu agiye kureba mu maministeri masekuru yose iki kibazo kiri uko n'andi marotara zose.
Ikibazo cy'abakozi ba leta bajya gukora hanze y'Uburundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Muganga Vincent Ndayizigamiye atwara sendikati nafite y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka.
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi 500 ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009. Bamwe baja gukora mu bindi bihugu, abandi bakaja gukora muri amashyirahamwe mvamafungo bita ONG, abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo. Ibyo bigatuma haba impfu nyinshi, kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka. Ugwaruka aribo basubirira abaganga, ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi. Igatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba.
Jenga kwa lisa tabla ONU yote mu Burundi yavuga ko atarabuza abantu cyane cyane abaganga kuja kurondera aho bonembwa neza kurusha, akibutsa ko Burundi bufite abavuka gihugu b'incabwenge bari mu bindi bihugu.
Icyo ni ikibazo nkora mutima kuko gusakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu Burundi gusa, ni muri Afurika nzima n'Ubugesera. Tubwirwa kwiga ukuntu umuganga yize mu Burundi atahava kuko ntawe uzo mushyira ko ikiziriko ashaka kugenda azishibuka nyene. Jewe nkorera ONU, hari umusaya munini w'abantu bize mu Burundi ndababona mu bihugu byose njamo. Mbega ubwenge bazi, barashoboye pe mugabo ntibashobora gutaha. Ni ikibazo turiko turavugana na leta, ariko kandi n'ibyo tubwira ahigwaye.
Kugera cya baganga umuvugizi wa leta Faustin Ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushyirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijyanye n'akazi, harimo no kubatubwiriza agacara kugira ntibagume baje hanze y'igihugu. Ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'umuryango w'abura ya kuri leta y'u Burundi hamwe n'ikibazo cy'ubutunzi muri rusange mu isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakajya mu bihugu by'akarere cyane cyane muri Kenya kuko bituzi tubayabaye. Kisunzura itigiriye amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye mu cy'amagara y'abantu, abaganga barenga 200 nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka w'2014. Erone Urikaneza, Ijwi rya Amerika.